umukuru w'igihugu cya Kenya Uhuru Kenyatta asanzwe arongoye umuryango wa Afurika y'ubuseruko EAC uyu mwaka niwe yahaye ikaze mugenzi we wa Repubulika iharanira demokarasi ya Congo muri uwo muryango.
To you, our dear brother, President Felix Tshisekedi, we welcome you to the summit of the East African Community.
Perezida Kenyatta mu nama igira 19 idasanzwe y'abakuru b'ibihugu bya EAC yatangaje ko uwo muryango ubandanya kunguka kuko ubu ugizwe n'ibihugu indwi birimo abanyagihugu barenga 260,000. Kenyatta yaseguye ko ari akarusho kanini ku isoko Congo kizanye muri uwo muryango. Iruhande ya Kenyatta, iyo nama yitabwe n'abakuru b'ibihugu Paul Kagame b'u Rwanda, Yoweri Museveni w'Ubuganda na Samia Suluhu Hassan wa Tanzania, Perezida w'u Burundi na Sudani y'Epfo barungitse intumwa, nayo Perezida wa Congo Felix Antoine Tshisekedi yari umutumire w'iteka. Uwo yitabiriye iyo nama ubwa mbere ari kumwe n'abagenzi we yavuze ko ari umunsi ntibagirwa mu gihugu ciwe. Tshisekedi yizeye byinshi muri EAC.
Permettez-moi de vous remercier.
Ati mungune ndabashimire cyane kukungene mwakiranye igishyika cyinshi igihugu cyanjye cya Congo kuri uyu munsi twinjiye cyese. Twizeye kuhungukira nk'ibijyanye no gutumana ko amakuru mu buseruko mu bumanuko n'uburaruko bwa Congo kwegereza ubutegetsi abanyagihugu uruja n'uruza ku mipaka dusangiye kuduza ubutunzi igabanuka ry'amakuru n'amatagisi ku kivuko cy'i Mombasa muri Kenya n'i Dar es Salaam muri Tanzania. Bamwe mu bakongomani bo mu ntara ya Kivu y'Amajepfo baganiriye n'ijwi ry'Amerika nabo nyine bizeye ko bagiye kwinjira mu bihugu bibanye nk'u Burundi, Tanzania, u Rwanda n'Ubuganda atankomanzi nk'uko amasezerano ya EAC abitegekanya.
Yora cette possibilité des échanges.
Hazabugana ni bidandazwa abantu bazotembera atankomanzi atavyiza barinje gusaba. Tujye ko bizogira na karusho ku mutekano wacu mu kugwanya abagizi ba nabi. No muri kahise abasirikare ba Tanzania n'abaganda baraje kudufasha kugwanya imigwi igwana. Ubwo ho bizorushiriza.
Kinshasa yifuza kandi ko uwo muryango ufasha Congo kugwanya imigwi yitwaje ibigwanisho iri mu buseruko bw'icyo gihugu.
Pacte de sécurité collective.
Ukugwaniza umwasi hamwe, kuronderera amahoro n'umutekano hamwe no gufashanya kugwanya imigwi yitwaje ibigwanisho y'abakongomani canke yavuye mu bihugu bibanyi yuzuye mu buseruko bwa Congo n'iterabwoba. Tuzogwanya gushamirana hagati y'ibihugu byacu, tugwize n'ibiganiro ku bibazo byerekeye inyungu rusange. Aha abaraba ibintu n'ibindi nk'umunyamategeko Maitre Dieudonne bashyiraho ikize akurikiye na hagufi umuryango wa EAC ndetse yigeze kuba icyegera cy'utwara urunani rw'amashyirahamwe yigenga y'abanyamategeko muri EAC East Africa Law Society. Afite amakenga menshi
muravye muri Congo imyaka iheze hari imigwi igwana itagire ingene ingana hatagiye mu nguvu uwo muryango ngo urabe ingene hagaruka amahoro hagaruka umutekano. Bizogora na gose yuko hagira ikintu kinini cy'akarusho kigiye kuzamo. Ibyo umuntu abivuga aravye nk'ibyo mu Burundi muri 2015 umuryango wari wavuze yuko udashobora kwemera yuko impunzi ziguma zikwiragira mu gihugu kandi hariho umuryango wishinze kubahiriza agateka kazi na muntu, kubahiriza na demokrasi kugira ngo iterambere rusange rishike. Ariko mwarabonye yuko kubera inyungu zitandukanye z'ibihugu ibi na biriya habaye impari naho ziba zitagiye habona gosi. Ikibazo kikibagirwa n'ibiganiro byari byatanguye bikagwa hagati.
Ibi umukuru w'igihugu cy'u Buganda Yoweri Museveni yabigarutse ko yamara atanga umwizero.
We now need to work on the issue of peace.
Igipfiriye rero kandi cyihutirwa ni ukuja hamwe kugira amahoro n'umutekano bigaruke mu buseruko bwa Congo, akarere karimo imigwi myinshi igwana. Ni ukuri tugiye hamwe icyo kibazo tuzagikemura. Igihugu cya Congo gisanze umuryango wa EAC urimo ukutumvikana mu bya politike n'imigenderanire, aho nk'imigenderanire hagati y'u Rwanda n'u Burundi itarasubira kunaguka neza ndetse imipaka ibyo bihugu bihana ikaba imaze imyaka 5 yugaye. Kuri icyo kibazo hiyongera ko umubano hagati y'u Rwanda n'u Buganda wari umaze imyaka 3 ucumbagira. Igihugu cya Congo kigiye kuduzwamo ibendera ry'umujyango wa EAC cyagirizwa n'ibihugu bitatu mu bigize uwo mujyango ko kiritse abansi bavyo. Ivyo navyo ni Burundi, Rwanda n'Uganda, bisigura ko mu buseruko bwa Congo hariyo imigwi yitwaje ibigwanisho igwanya amareta y'ivyo bihugu. Pierre Claver Nkuru, Kigali, ku bw'ijwi ry'Amerika.